Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru, makuru, makuru, yaranze none.
Niwe nchuti bagenzi wa radio Nzamba gateka kawe turi kwigenekerezo ya cenda rusama umwaka w'2021 ikaze ni gwanyu mu makuru 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 yaranze inondwi turiko turasozera miyashikirizwa na jewe Josine Kaze. Mu makuru ya politiki yaranze inondwi inyuma hafi y'umwaka habaye amatora y'umukuru w'igihugu mu Burundi, ikinyamakuru La Libre Afrique cemeza ko habaye ubusuma butagira izina ari nabwo bwashikanye General Evariste Ndayishimiye ku butegetsi. Icyo kinyamakuru kikaba cavyanditse kibihawe n'abashakashatsi b'Abarundi bakoze amatohoza ariko badashobora kwiyerekana ku mvo z'umutekano wabo. Ku bw'icyo kinyamakuru, abo bashakashatsi bazoshira ku mugaragaro ivyavuye mu cigwa cabo igihe mu Burundi abantu bazoba basubiye kwishira no kwizana. Ni inkuru ya Jacob Sibomana.
Abo bashakashatsi bafatira kuri bimwe mu byaranze amatora babona ko ari ibihushane cyangwa ibidasiguritse. Babicishije ku kinyamakuru La Libre Afrique baributse ingene ibitegire by'imfata kibanza byatangajwe mu runani rw'ibimenyeshamakuru inyuma y'amasaha make gusa utuzu tw'amatora twugawe, mu gihe umugwi ujejwe amatora senyori ukiri kurarura amajwi. Ariko rero ibyo bikaba kwabaye kurenga ku mategeko rwego rujejwe amatora seni rwari rwashinze katakimenyeshamakuru cemerewe gutangaza ibitigiri kiretse seni imaze gutangaza ibitigiri ntabanduka. Ikindi cyatangaje abashakashatsi nuko umukuru wa seni ubwiwe yatangaje ibitigiri mu nyuma kagaruka kuvuga ko basanze byakozwe nabi kureba ibyo bitigiri atari ibyo atagaciro bifise. Ibyo ariko bikaba bitabujije ko sentari ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yemeza ibyo bitigiri kuwa kane mu kakaro 2020. Abo bashakashatsi badashima kumenyekana ku mvuzo z'umutekano wabo bavuga ko ibyo bitigiri byose byakozwe nabi kugira bikunde General Evariste Ndayishimiye abo umukuru w'igihugu. Byongeye ku vyegeranyo 2,251 barashoboye kugereranya ibitigiri byatanzwe na seni hamwe n'ibifatiye kuri ibyo vyegeranyo bafise, ariko bagarukira kubitoza babiri gusa, Evariste Ndayishimiye na Agatogo wa Samuntara zitanu gusa. Mu gisagara ca Bujumbura, seni yahaye amajwi Evariste Ndayishimiye 36.7%. Mu gihe abo bahinga basanze bafise amajwi 28.79%. Amajwi 52.11% niyo seni yahaye Ndayishimiye kuri 58.83% yabo bahinga kuri Rwasa. Mu ntara ya Cibitoki, seni yahaye Ndayishimiye 38.99% kuri 37.64% ahabwa n'abo bashakashatsi, mu gihe Rwasa ahabwa na seni 27.79% kuri 52.87% ahabwa n'abashakashatsi. Ibyo bikaba biri uko no mu zindi ntara za Kayanza, Makamba, Bubanza na Bujumbura Rirare zafatiwe ko nabo bashakashatsi. Mu gisagara ca Bujumbura honyine wasanga Ndayishimiye yongewe amajwi 7.91%, Rwasa nawe amukura ko amajwi 6.73%. Akemeza ko ubwo busuma bwabaye hagati yo guharura amajwi no kuyashikiriza. Bagahamagarira seni ko mu gihe yobitemera ibiri muri ico cibwa bakoze ko yobahinyuza mu gushira ku mugaragaro ivyegeranyo nk'uko yabishinguye kuri abo bose bipfuza kubiraba. Abo bashakashatsi basozera bemeza ko seni yashikirije Abarundi n'amakungu ibitigiri bitari byo batanze ivyo biyumviriye. Ku bwa seni cabaye igikoresho cakoreshejwe mu guhindura ibitigiri nyavyo vyavuye mu matora. Mu guheza bavuga ko bishoboka ko mu gihugu hose Rwasa yasumbije amajwi kure Ndayishimiye mu gice ca mbere, ko bishoboka ko Ndayishimiye yarose amajwi ari munsi cane ya 50%. Ko bidasezwe umugwi seni washikirije ibitigiri ataho bisana n'ivyavuye mu matora mu ntara zose z'Uburundi.
Mu gisata c'imigenderanire na politike, mu rugendo umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu aherutse kugira mu bihugu vya Buraya ntiyakiriwe nk'uko yaravyiteze. Albert Shingiro yigishijwe yongera yerekwa uko agateka kazina muntu mu Burundi katubahirijwe. Uwo n'umwihwezo w'umuhari MAP Burundi Buhire, uwo muhari ukabona ko raporo y'urugendo yatanzwe n'uwo mushikiranganje yagerageje kuyigagamisha kugira yerekane ko yagize urugendo ndongera kamaro kandi atari ko biri. Ni inkuru dushikirizwa na Alexandre Niyunge ko
umuhari MAP Burundi Buhire ubona ko impingi kiri ndende mu Burundi
mubijanye n'imigenderanire n'ayandi makungu mu gihe urugendo rw'umushikiranganje shingiro mu bihugu bitandukanye atakiriwe n'abanyacubahiro bo ku rwego rwiwe nk'uko byari byitezwe. Pacifique Emery Igiraneza arongoye umuharema Burundi Buhire amenyesha ko naho byashitse akakirwa na mugenzi we mu gihugu cy'Ubuswisse ari naho yahereje urwo rugendo. Arubere shingiro ngo yahawe ikirwa cy'agateka kazi na muntu kuko ngo ico gihugu cy'Ubuswisse citeguriye gufasha leta kugira yumve ko agateka kazi na muntu ari igihambaye.
Mu byo bavuganye harimwo ingene agateka ka muntu kabakenyezi kabana katubahirizwa. Aramubwira yuko Swisse ishobora gufasha kugira ngo iyi leta yumve yuko agateka kazi na muntu ari ngombwa. Muri make yagiye kwigishwa ntiyarahamagawe ngo aganire n'umuntu bangana ibijanye n'ibintu byinshi by'igihugu cy'u Burundi.
Urugendo rw'umushikiranganje Albert Shingiro rwamushikanye kandi mu bihugu by'Ububiligi n'Ubufaransa aho yagomba guhura n'abategetsi b'Ababiligi n'abarongoye ishyirahamwe rya Burayi i Buruseli ahasanzwe hari icicaro cy'ishyirahamwe ry'Abanyaburayi. Mu gihugu cy'Ubufaransa ho yari yashatse kubonana na mugenzi we naho nyine ntivyashobotse. Ivyo ngo bikaba bifise insiguro mu bijanye n'imigenderanire n'ibindi bihugu. Emery Pacifique Giraneza arongoye umuharima pa Burundi Buhire asigura ko abarundi bayamaze bati amaboko ataresha ntaramukanya. Uwo arongoye uwo muhari akabona ko imigenderanire n'ibindi bihugu biboneka ko yatitutse agasaba nyabona ko abo baserukira Burundi mu bihugu vya Burayi cyo kimwe n'umushiranganje shingiro bakwiye gukurwa muri ayo mabanga.
Bamwicaritse ku ntebe y'inyuma nk'uko abongereza bavyita backbenchers. Nko kukubwira ati burarindira ntiharagera yuko uganira natwe. Mu kirundi ngo amaboko ataresha ntaramukanya. Uwo mugani shingiro nimba atarawuzi ndibaza yuko yawumenye. Ibi biragaragara yuko habayeho gusubira inyuma cane k'ubumenyi mu bijanye na diplomasi hamwe no kubana n'ibindi bihugu. Dufise abambasaderi i Paris n'i Bruxelles mu Bubiligi batigeze bategura urugendo rw'ujejwe diplomasi y'igihugu cabo ari nawe shebuja wabo. Ibi ni ibintu biteye isoni ku gihugu. Mu bindi bihugu biteye imbere n'ahandi bubahiriza abemera amakosa iyo yakozwe, aba babiri hamwe na shingiro wonyine ubwiwe bari bakwiye gukugwa mu mabanga bajejwe.
Ubushikiranganje burongowe na shingiro ukaba kuri uyu wa gatatu bwarasohoye itangazo ririmo icegeranyo cy'urugendo yagize mu bihugu bya Burayi kuva ku igenekerezo rya 2024 mu kiza kugeza ku wa kane rusama. Icegeranyo umuharima pe Burundi unegura ko atakirimo ati no guhoma amaso abarundi n'amakungu.
Mu makuru ajanye n'abasirikare baje kugarukana amahoro mu gihugu cya Centrafrique, igisirikare cy'u Burundi cyashize imbere Lieutenant Colonel Defense Baranyikwa ngo azorongora abandi basirikare muri batayo igirindwi ya MINUSCA mu gikorwa cyo kugarukana amahoro mu gihugu cya Centrafrique. Akaba yagirizwa ihonyango ry'agateka kazi na muntu kuva mu mwaka w'2015 mu gutanga amategeko y'ukugandagura abo bose batashigikiye ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza kubanyuza no gufata ku nguvu abakenyezi. Ikindi yagirizwa ni ukuba akorana n'imigwi y'interahamwe yakoze ihonyabwoko mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri uyu wa mbere akaba ariho inkwanzangabo 40 harimwo n'iyo nkwanzangabo batangura inyigisho zo kwitegurira ico gikorwa. N'inkuru ya Nadine Muhorakeye.
Abagabo 38 hamwe n'abakenyezi babiri nibo bari ku rutonde rw'abaronse izo nyigisho guhera kuri uyu wa mbere. Igikorwa cabereye mu mwiherero mu Hotel King's Conference Center. Ivyigwa bishimikiye ahanini ku mateka y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cyane cyane guharanira agateka ka kiremwa muntu. Nibyo biboneka ko bizohabwa izo ntwazangabo z'igihugu zihamagariwe kuja gukorera mu ngata bagenzi babo bibatayo igira gatandatu iteguye gutahuka mu mpera z'ukwezi kw'icyenda kuza. Mu bariko baronse izo nyigisho harimo komanda w'iyo bataillon Lieutenant Colonel Idefense Baranyikwa. Abamuzi baremeza ko muri kahise ka vuba mu 2015 igihe bamwe mu banyagihugu biyamiriza ikiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza yagaragaye cyane nk'umusirikare haranira inyungu z'umugambo uri ku butegetsi gusumba kuba umusirikare w'igihugu. Ibyo byabonekeye mu gutoteza no mukwica abatavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi bari bateye kubiri n'ikiringo cha gatatu cha president Nkurunziza. Iyo ngendo ya bamwe mu ntwazangaro mu gisirikare cy'u Burundi iri mu zatumye ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rigenda rirobanura abagiye baraja kugarukana umutekano na cane cane buhingu vya Somalia na Centrafrica. Lieutenant Colonel Defense Baranyikwawe akaba atacu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU riramuvuga ko
aha twabamenyesha ko urongoye urwego rwa gisirikare rwa MINUSCA yakiriwe mu Burundi n'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare General Prime Niyongabo kuva ku munsi wa gatatu uheze. Muri urwo rugendo rwa General Sidiki Daniel Traore ntawuzi ko ico kibazo cugiye kurongora ibatayo y'indwi y'u Burundi bakivuganye mu gihe abasirikare bayigize bariko baritegura bakaba bazogenda muri Centrafrique mu kwezi kw'icenda nk'uko bitegekanijwe.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Mu gisata cy'ubutunzi naho ingendo hagati y'igisagara cha Bujumbura n'intara zo mu bumanuko bw'igihugu nka Rumonge ntizorohera abiyunguruza kuva mu hingamo wo kuri uyu wa kane. Ni nyuma yaho ikiraro cyo kwibarabara rya Bujumbura Rumonge gicikiye. Abo muri ivyo bica bibiri bisa n'ibitandukanijwe n'ico kiraro bakavuga ko bishobora kugira ingaruka mbi cyane cyane kubijanye n'ibiciro by'ibintu byankenerwa. Ni kibazo kimaze iminsi kivugwa ikena gisuka hari mu Burundi ryavuye ku bukene bw'amafaranga y'agaciro yahora akoreshwa n'ishirahamwe Itracom risanzwe rikorana n'ihinguriro rihingura isukari isosumo. Ishirahamwe Itracom rikaba ritararonka ingene rije kuzana amatoni 400,000 ryategerezwa kuba ryarahaye isosumo mu mpera z'ukwezi kwa kane. Amakuru ava mu bakorana nayo mashirahamwe akavuga ko bompi barindiriye ko ibanki nkuru igira ico ikoze kugira ico kibazo kive mu nzira. Arise Akimana.
Inguriro ry'isukari isosumo ngo ntirigifise ubushobozi bukwiye bwo guhingura isukari ikwiye. Uyu munsi rikaba ritegerezwa kwikora ku isukari iva hanze nk'uko amakuru dukura mu bakorana na sosuma bitumenyesha ngo ishyirahamwe Itracom ngo ryaronse iryo soko yo gukura isukari muri Brazil, muri Malawi cyangwa muri Zambia kugira ize gusahiriza iyisanzwe ikorwa na sosumo. Muri uyu mwaka w'2021 n'uw'2022 Itracom itegerezwa gutanga amatoni 30,000, iyo nayo ikazo yatanga mu mici ibiri. Gushika mu kwezi kwa kane guheze iryo shyirahamwe ngo ryari rimaze gutanga isukari ingana n'amatoni 11,000, hacaba ikibazo cy'amafaranga y'agaciro atabonetse maze iryo shyirahamwe rirabura ingene rishobora gutanga itoni 400,000 zari zisigaye gutangwa muri uyu mwaka. Ubushikiranganji bw'ubudandaji bukaba bwaramaze gushikiriza ico kibazo Banki Nkuru y'Igihugu BRB nk'uko amakuru dufise abandanya yabivuga kugira ngo Itracom ishobore kuzana iyo sukari isigaye. Aya makuru abandanya avuga ko ihinguriro sosumo rifise ubushobozi bwo guhingura isukari ingana n'amatoni 200,000 ku mwaka, ariko rero iyo sukari ngo ikaba itagishobora gukwira kubera ibikoreshwa isukari vyiyongereye. Aha bakavuga nk'amahinguriro ahanini y'ibifungurwa n'ibinyobwa cyane cyane inzoga n'imitobe bita jus. Ayandi makuru ava mu badandaza b'isukari amenyesha ko bamwe muri bo baca bikika mukiza mu kunyegeza isukari babaha bagaheza bakayitanga ku badandaza bato bato ku giciro kinini. Abo nabo bagaheza bakayidandaza ku biciro bashatse kugira ngo bashobore kunguka, bigatuma abayigura ku kiro nabo bazimbwa. Uruganda rwa Radio Inzamba rwagerageje kurondera ubuyobozi bw'inkuriro sosumo n'umuyobozi w'Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB, ariko ntirwashoboye kubaronka.
Impunzi ziba mu ikambi y'Imahama zirakomerewe muri ino minsi inyuma yo gushigwa mu vyicaro bitatu bivanye nk'uko imiryango ibayeho. Abashizwe mu cicaro ca gatatu nta kintu na kimwe kijanye n'ibifungurwa bazohabwa mu gihe bahora baronswa amafaranga 340,000 ku kwezi. Bamenyesha ko iyo ngingo idahinduwe bagiye kwicwa n'inzara. Userukirizo Mpunzi Jean Bosco Kwigize amenyesha ko bariko baratakambira umukuru w'igihugu na HCR kugira izo impunzi ntizishwe na kigoyi. Imigwi n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi bigiye kuzohomba amafaranga insinzi zigorane n'abakunzi b'umupira bahahombere biturutse ko atarukino mpuzamakungu ruzosubira gukinwa mu Burundi. Ni nyuma yaho ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF rimenyeshereje ko mu Burundi atakibuga cy'umupira w'amaguru gifise ubushobozi bwo kwakira inkino mpuzamakungu. Ningaha tujye dusozerera ano makuru yaranze ino ndwi. Mwakoze mwese abadukurikiye, naho ubutaha.
Ngiyi nzamba
nzamba irasamirana.
Amakuru makuru yaranze ino ndwi.